Amaro Mugoroba Mizamwezi.
Murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu banywanye mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Aha mu Rwanda komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG ihangayikishijwe n'abapfobya genocide bakoresheje imbuga nkoranyambaga.
Uwapfobya genocide yakorewe abatutsi uwo ari we wese agomba kubibazwa, agomba kubikurikiranwaho, kuko icyaha ni gatozi, ntabwo gishingiye kuri statut umuntu afite.
Bizimana Jean Damascene ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG. Uyu munsi Uburundi bwijije isabukuru y'imyaka 30 y'amasezerano y'ubumwe bw'abenegihugu. Muri Uganda abaturage barasaba leta ibisobanuro ku bantu bazimiye mu gihe cy'amatora. Naho Ubudage burashima icyemezo cya Perezida wa Amerika Joe Biden cyo kutagabanya abasirikari be babayo. Mugume hafi rero ni mukanya mu makuru arambuye. Aya makuru tuyahere hirya no hino ku isi. Muri Sudani y'Epfo banyira amahoteli batangiye kwirukana abategetsi baba mu macumbi yabo mu murwa mukuru Juba kuva mu 2018 batishyura. Nibyo Eugene Mukankusi atubwira.
Abafite amahoteli n'amacumbi mu murwa mukuru wa Sudani y'Epfo Juba batangiye kwirukana abanyamashyaka n'abayobozi benshi muri guverinoma batishyuye za fagitire kuva mu mwaka wa 2018. Abo bayobozi bagombaga kwishyurirwa na komite y'inzibacyuho. Amwe mu mahoteli yafunze amazi n'umuriro kugira ngo abayobozi bibwirize kuhava. Banyamahoteli bafite bagafashwe mu byapa yabanjirije iy'inzibacyuho. Urwego rwakurikiranaga ishyirwa mu bikorwa byabanjirije ishyirwaho rya guverinoma y'inzibacyuho. Mu kwezi gushize amahoteli 9 i Juba yamenyesheje T2K Gatwork, umujyanama wa perezida mu by'umutekano akaba n'umuyobozi wa komite y'inzibacyuho, ko iyo komite ifite iminsi 5 yo kwishyura ibirarane birenga miliyoni 10 z'amadolari. Mu gihe bidakozwe abategetsi bagasohorwa mu macumbi. Mu itangazo ryasohotse ejo kuwa 4 ryashyizwe umukono n'abayobozi b'amahoteli 18 hamwe n'abagize ishyirahamwe ry'amahoteli n'abagemura ibiribwa muri Sudani y'Epfo, ryavuze ko kwirukana mu macumbi abategetsi barenga 300 byatangiye. Kote Meka, umuyobozi wa hoteli Royal Hotel, uyu munsi kwa 5 yavuze ko guhera saa 6 z'ijoro hoteli ye yafunze amazi n'umuriro byinjiraga mu byumba by'abo bategetsi kugira ngo bibe ngombwa ko babisohokamo. Avuga ko babasabye kuba bagiye mbere ya saa 6 z'amanywa uyu munsi. Bamusubije ko badafite aho bajya.
Ubudage burashima icyemezo cya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden cyo kugumisha abasirikari be muri icyo gihugu nyine cy'Ubudage, icyemezo gikuraho icyo uwo yasimbuye Donald Trump washakaga kubagabanya. Eugene Mukankusi arakomerezaho.
Guverinoma y'Ubudage yakiriye neza icyemezo cya Perezida Joe Biden cyo guhagarika ku mugaragaro umugambi wo gukura abasirikari ba Amerika mu Budage. Umuvugizi wa Chancellerie w'Ubudage Angela Merkel yabisobanuye uyu munsi kwa 5 avuga ko ingabo za Amerika ziri mu gihugu zihari mu nyungu z'ibihugu byombi. Mu mwaka ushize uwari perezida wa Amerika icyo gihe Donald Trump yatangaje ko agiye gukura abasirikare bagera mu 9,500 mu 34,500 bari mu Budage. Cyakora mu by'ukuri ibyo ntibyigeze bishyirwa mu bikorwa. Biden ejo kuwa 4 yavuze ko gukura izo ngabo byabibaye bihagaze kuzageza minisitiri w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin yongeye gusuzuma ibijyanye n'ingabo za Amerika ziri mu mpande zose z'isi. Trump yatangaje ibyo kugabanya umubare w'abasirikari nyuma yo guhora arega Ubudage kudatanga amafaranga ahagije mu bijyanye n'igisirikare cyabwo. Icyo cyemezo cyarwanyijwe na benshi haba muri Kongere y'Amerika ndetse no muri Pentagone, babona Ubudage nk'igihugu cy'inshuti nyayo kandi cyacumbikira ingabo za Amerika zitegura kuba zagira aho zijya gutabara ku isi.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Uganda, rubanda barasaba leta ibisobanuro ku baturage banyerejwe mu gihe cy'amatora y'inteko ishinga amategeko n'umukuru w'igihugu. Frederic Nkundikije yaduteguriye iyi nkuru.
Abatutsi ba Uganda barahanzwe n'abanyagihugu basaba gushira habona abantu barenga 30 banyurujwe n'abajeje umutekano igihe cy'imbere hamwe n'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yaranzwemo amahinyu n'ubusuma. Umushikiranganji wa Uganda ajejwe intwaro yo hagati JJ Odongo yabwiye abashinzwe amateka ejo ku munsi wa kane ko abantu bari hagati ya 31 na 44 bashobora kuba baranyurujwe bataratorwa gushika ubu. Ayo makuru ko leta yemeye ko hari abanyurujwe yatumye abanyagihugu bagwa mu gahundwe na burya bavuga ko abo bantu banyurujwe mu ijoro batwawe mu modoka za minibus zitagira amaparata. Bamwe mu bashinzwe amateka harimo umukuru w'inama ishinzwe amateka bari basabye abategetsi ba leta ya Uganda gusigura ibyo bintu. Abajejwe umutekano bavuga ko batigeze bahagarika abasivile kandi Perezida Yoweri Museveni azwi nk'umukuru w'igihugu yatwaye mu mahoro no mu mutekano. Nyamara umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Bobi Wine ejo ku munsi wa kane yarashikirije ibirego bivuga ko abanywanyi biwe bashika 300 bataratorwa gushika ubu. Yongeye avuga ko bashobora kuba bapfunzwe canke buganiwe ahantu hatazwi inyuma yaho banyurijwe n'abajejwe umutekano.
Frederic Nkundikije kandi turakomezanya aho umuryango w'abibumbye ONU wemeza ko amabi akorerwa muri leta ya Tigre mu majyaruguru y'igihugu cya Ethiopia ateye impungenge cyane bikomeye. Fred komeza.
Ubuzima abanyagihugu mu ntara ya Tigre babayemo burateye amakenga muri iki gihe bahanzwe inzara hamwe n'ingwano yatumye imfashanyo idashobora gushikira abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni. Ingwano igisubije muri icyo gihugu gicuritse na leta z'ubumwe za Amerika iramaze guhitana abantu 1,000,000. Ejo ku munsi wa kane umushikiranganji wa leta z'ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire Antony Blinken yarateye akamo umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed gasaba uyu mutegetsi yahawe gashimwe k'amahoro Prix Nobel de la Paix mu 2019 gutanga uburenganzira bwo gushikana imfashanyo mu ntara ya Tigre mu buryo bwihutirwa imbere y'uko abanyagihugu bicwa n'inzara. Inyishu Adiye yatanze kuri ako kamo hamwe na kamo katewe n'abandi bategetsi ku isi bakomeye ntiyigeze yemanga ikibazo cyo mu ntara ya Tigre. Raporo ya nyuma y'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho imbabare yerekana ko atamfashanyo irashika mu bice byinshi bya Tigre. Iyo raporo ivuga kandi ko umutekano wama wahungabanye muri iyo ntara n'aho haheze amezi abiri atangaje ko yatsinze urugamba rwahabera.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, usibye ku maradio yanyu nimudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com ndetse no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Noneho mu kanya gato cyane nyuma y'akakaziki na makuru y'ibiyagarigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG iratangaza ko muri ibi bihe byo kwitegura kwibuka ku nshuro ya 27 hatangiye kugaragara abapfobya genocide bifashisha imbuga nkoranyambaga. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yaganiriye kuri iki kibazo n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG Bizimana Jean Damascene.
Kwa 11 kwa 12 ndetse no mu kwa mbere no mu ntangiriro z'ukwa kabiri 2021 komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide yagiye kurikira ibiganiro bimwe na bimwe cyane cyane bitangirwa kuri za YouTube. Turabisesengura dusangamo imvugo zitari nkeya ziganisha ku gupfobya, guhakana no gutesha agaciro genocide yakorewe abatutsi ndetse n'izikurura amacakubiri. Ibiganiro ni byinshi mu byo twasesenguye twabyo twasesenguye bihita ku Mbavu TV, Ukuri Mbona, Umuryango TV, Real Talk Channel n'ibindi. Ndetse ni na YouTube zishyirwaho n'abantu ku giti cyabo. Ni na byiza yuko ikoranabuhanga imbuga nkoranyambaga abantu batanga ibitekerezo, ariko nka komisiyo ishinzwe kurwanya genocide, kuyikumira ndetse no kurinda kupfubya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi dusanga hari umurongo utukura abantu bamwe barenze ari nayo mpamvu mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi twasanze ari ngombwa kwibutsa ko gutanga ibitekerezo ni byiza itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rirabyemera ariko hari nanone n'ibyaha biteganywa n'amategeko bigomba kwirindwa nabo n'umuntu uwo ari we wese yaba umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga niyo mpamvu rero itangazo twashyize hagaragara mu by'ukuri mu rwego rwo kugaragaza icyo amategeko ateganya n'icyo abantu bemerewe gukora ariko bubahirije amategeko.
Uru rwandiko rusohotse inyuma y'ibyavuzwe n'uriya umubyeyi Damange rya Mugwiza Yvonne, niwe rureba ko muvuga ko hari abantu ku giti cyabo nabo bashyira ibyo batekereza kuri za YouTube?
Nawe biramureba ariko si wenyine, mu kanya mba ingero zimwe na zimwe hari ibiganiro bitandukanye byanyuze kuri YouTube ku mashini atandukanye, hari inyandiko abantu bandika ariko hari n'ibyavuzwe n'uyu mugore Idamange. Mfata urugero rufatika rwose rugaragara rwerekana uburemere bw'ipfobya biri mu magambo ye n'ubwo iri tangazo atari urugeneye mbisubiremo, nk'aho avuga ko corona virus ari iturufu igihugu gikoresha nk'uko jenoside yakorewe abatutsi ari iturufu. Icyo ni kimwe, ndetse akanongeraho ko imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside iri ku nzibutso za jenoside yakorewe abatutsi icuruzwa igihugu kikavanamo amadovize yinjira ngo bacitse ku icumu bayeho nabi. Izi ni mvugo rero dusanga zifite uburemere bukomeye kuko icya mbere ntabwo korona na jenoside ntabwo ari tufu. Nibutse ko aya ni amagambo yagiye avugwa kuva jenoside ikimara guhagarikwa n'abantu bapfobya banahakana jenoside yakorewe abatutsi barimo ba Philippe Regence, ba Faustin Twagiramungu, ba Andre Gishawa. Ushaka wese gutesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi avuga ko ari turufu.
None uriya mubyeyi Damange ko yabyivugiye ko ari umucikacumu, waba umucikacumu ute ugapfobya ute icyaha cyagukorewe cyitwa jenoside?
Icyaha ntawe gihuriye na satu umuntu afite. Icyaha ni igikorwa icyo ari cyo cyose kibujijwe n'amategeko. Igikorwa cyo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi, kuyitesha agaciro, kugabanya uburemere bwayo, koroshya uburyo yakozwemo, kugaragaza imibare itari yo, gushinyagura, ibyo byose uwagikora uwo ari we wese icyo ari icyaha. Nanashimangire neza binumvikane ko kuba umuntu yaracitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ntabwo bivuga yuko adashobora gupfobya icyaha no kugihakana. Ingero tugenda tuzibona uyu nguyu usubiro wa mbere. Ikindi ni uko uwapfobya icyaha uwo ari we wese jenoside yakorewe abatutsi uwo ari we wese agomba kubibazwa, agomba kubikurikiranwaho kuko icyaha ni gatozi, ntabwo gishingiye kuri sitati umuntu afite. Ariko kandi nubwo nuko ubwanjye uko mbibona, umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi azi uburemere bwayo kurusha abandi bose. Urengerera akajya kugipfobya akajya gutesha agaciro abamurokoye n'abamukijije, ubu ngubu ku bwanjye ni kumbyemerera ko bimeze arusha rwose ubugome n'ababandi bayikoze. Uyipfobya abikora nyuma y'abayikoze, yarabonye ingaruka yateye, yarabonye uburemere ifite, akaba ashaka ko niyo jenoside yongera gukorwa.
None se kwita umujenosideri umuntu warokotse ntabwo byatesha agaciro jenoside nyirizina?
Ntabwo nigeze mvuga ko warokotse jenoside uyipfobya cyangwa uyihakana ari umujenoside.
Wowe ntiwabivuze, ariko hari ababimwita niwe cyangwa siwe
bitandukanye. Akora icyaha cyo gupfobya jenoside, akora icyaha cyo kuyihakana, akora icyaha cyo kwitesha agaciro, ibyo biri mu bikorwa bigize icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside.
Ijwi ry'Amerika ryashakishije umucikacumu Indamage Yvonne kugira ngo atubwire icyo atekereza ku byo umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG Bizimana Jean Damascene amuvugaho. Ntitwabashije kumubona, ariko turakomeza kumushaka ku buryo mwazamwumva mu biganiro byacu bitaha. Ijwi ry'Amerika noneho tujye mu Burundi, aho bijihije kuri uyu wa gatanu isabukuru y'imyaka 30 y'amasezerano y'ubumwe bw'abenegihugu. Abarundi bamwe na bamwe ariko basanga hakiri intambwe ndende kugira ngo ubumwe buve mu mvugo bujye mu bikorwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya.
Mujambo Perezida Vincent Ndayishimiye yashikirije Abarundi yavuze ko uno munsi wama wibutsa ko habaye bagateranya batumye Abarundi basubiranamo hanaba kandi ingaruka mbi nyinshi kubera ibyo. Amakosa ya kahise yose yemezwa ko yatewe n'abakoloni batashaka iterambere ry'Umurundi. Yanamenyesheje kandi ko uno munsi arakaryo ko kwisuzuma no kwihana kugira ngo ibyo barantu bisubire. Asanga leta yoboye yatanke kandi ikimenyetso gikomeye cy'ubwiyunge.
Uno munsi tuhimbaje dufise leta nzeyi ikimenyetso cy'umwizero ko bene Burundi batazi zosubira gucanamo girango nta numwe atabona ihinduka ridasanzwe mu mibano y'Abarundi. Ibyo ari byo byose keretse bamwe twita ibinani, umwe wese areze ku mutima arabona ko ibyo arimye azovyimbura, inzu yubatse azoyibamo. Ikimenyetso kitabesha ni ihunguka ku bwiza bw'abarundi.
Abonye muri batasangiye umugambwe bakavuga rumwe bagahuza bagasangira akacupa n'umwe ahungabanya agateka kundi ngo kubera badasangiye umugambwe cyangwa ubwoko. Ukuntu tubibona birashobora kuzogenda neza mu nyuma mugabo ubu intambwe ntiratsimbatara neza kubera no mu minsi mikuru abantu ntibitabira cyane hanini hitaba abantu b'abanyeshuri. Abajeje intwaro bohimiriza cyane mbere bakabishyiramo n'itegeko ntidutambe twirorera.
N'ubu turabona ko igicumbagira cyatangwe gucumbagira aho Abarundi basubiye gusubiranamwo, umuntu acabona ko naho twari twiyemeje amasezerano y'umwe bw'Abarundi ko hariho kari gahaze narirya inyuma y'imyaka mikeyi twaciye tubona amabi agahomera buno tugasanga abantu bakicana bunyamaswa kandi twabona ko abantu turi bamwe. Cewe icyo mbona nuko n'ubu twosubira Abarundi bakasubira bakaja hamwe bagasubira bakayaga atawanja wangura atagufata dufate nk'umwe twebwe abanyamigambwe nkubone ngo nuko ubo watsinze amatora uce wegeze inyuma abo watsinze. Leta y'u Burundi niyo ifite devoir yo kwegeranya abo bantu bose hanyuma Abarundi basubire biyumvanemwo koko nka kumwe koko umwami Abarundi bari bamwe. Umwe wese yubahigwe icashobora yubahirizwe mu biwe no mu vyiwe ndetse yubahirizwe no mu vyumviro jewe
abantu twashira hamwe nyene kugira ngo nyamatata hafe bo jahamo bakareka kuza barashira batandukana bakareka kuza bararyana bapfa ibintu byo mu byaba politiki bagashira hamwe.
Eka na Charles Nditi je arongo ishami ry'umugambwe wadasigana y'ipronalite no gutegetsi niko abibona. Havuga n'afatiye ukuntu Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi yashinze amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi atahawe amahirwe yo gufubwa mu gihugu ciwe.
Ndavuga yuko atagaciro ugifise uno munsi naho ubumwe buguma bukenewe, uyu munsi nta gaciro ugifise kubera yuko abategetsi bo muri CNDD-FDD ubwumwe batabwemera haba mu mvugo canke mu byo bakora. Biragaragara yuko bashira imbere amacakubiri, byerekana neza rero yuko atabumwe buhari uravye ngene abantu bicwa bangazwa kw'ibyumviro byabo. Uno munsi ushitse washize imbere ubumwe bw'Abarundi nyakwigendera Perezida Petero Buyoya yashengeye ntibamwemerere yuko yohambwa n'iteka mu Burundi. Bashira imbere ikibi inzigo nta kintu bibanga, ntibagira ati umuntu yakoreye igihugu yazanye ituze mu gihugu agakorera igihugu agatwara igihugu imyaka n'iyindenga cumi arakwiye iteka. Bo baraba ati urya n'umwasi kubera yari umututsi, n'umwasi kubera yari umusoda cya kera, n'umwasi kubera atema ikingo cya gatatu. Abarundi bari bakwiye bakaja hamwe bakanga bakangiriza umutima w'amacakubiri, umutima w'urwango w'inzigo y'akazikira ukutibanga.
Amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi yasinyiwe ku wa gatanu ukwezi kwa kabiri 1991 nyuma y'imyaka itatu habaye ubwicanyi bwa ntegamarangara onu ivuga ko bwahitanye mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruko bw'u Burundi abantu barenga 30,000. Eloge Burika neza, Ijwi rya Amerika.
Tukiri ku Burundi, abadepite b'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi baremeza ko igihe kitaragera kubukuriraho ibihano. Zimwe mu mpamvu batanga kuri bo, u Burundi ntibwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Bikubiye mu ibaruwa bandikiye Joseph Borel Fontel ukuriye urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi. Mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda aratubwira ibikubiye muri uru rwandiko ku buryo burambuye.
Muri iryo kete ryagiye habona kuri wa gatanu abo bashinga amateka bamenyesha ko bamenyeshejwe ko umuryango w'ubumwe bw'u Burayi uri kuraganira na leta y'u Burundi mu ntumbero yo kunagura imigenderanire n'icyo gihugu. Abashingamateka bamenyesha ko hari hafunditswe ko bafatiye ku ngingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou atubahirizwa mu Burundi, icyo gihugu cyari cyafatiwe ibihano bigahagarikwa mu gihe Burundi kubahirije agateka kazina muntu ugahagarika gutoteza kiremwa muntu bikogwa n'inzego z'umutekano n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rw'imbonerakure. Abashingamateka bandikiye Joseph Bomel Fonteles bamumenyesha ko abantu bacicwa ataco bazira bakanyuruzwa, gusambanya abagore ku nguvu, kuboriza igufa abantu, guhagarikira abantu busana cyane cyane abo mu migambi itavuga rumwe na leta bikibonekeza cyane mu Burundi. Bamenyesha ko kuguhagarikira abantu no kubafungira ubusa bituma amabohero yo mu Burundi yuzura, leta nayo bakavuga ko atakiri kwirakora kugira ayo mabahagarare. Abashingamateka bamenyesha kandi ko mu Burundi hacibonekeza amajambo abibugwanko ashikirizwa abatavuga rumwe na leta n'inkehwa z'abarundi, agashigikirwa n'abategetsi b'abarundi bo ku rwego rwo hejuru guhera ku mukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Ayo majambo akaba ateye impungenge abashingamateka b'umuryango w'umwe bwa Burayi bafatiye ku ihonya bwoko ry'abatutsi ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe 1994. Abashingamateka baremeza ko kuganira kugira imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Burayi isubira kuba myiza ari nkenegwa, ariko mu gihe u Burundi bwo kwerekana ko ufise ugushaka ko kunagura ibijanye n'agateka kazina muntu. Abo bashingamateka b'umwe bwa Burayi basaba leta y'u Burundi gufuta imitahe yahawe abamenyeshamakuru n'abaharanira agateka kazina muntu bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Banasaba kandi ko amaradiyo yasambuwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yosanirwa na leta ikanakingira abamenyeshamakuru, amashyirahamwe nayo yahagaritswe agahabwa uburenganzira bwo gusubira gukora. Aheza ubwo rwandiko rwabo bamenyesha ko cyihutirwa ko leta yokwaka ibigwanisho imbonerakure zitoteza abanyagihugu. Abashingamateka bamenyesheje Joseph Bomel Fonteles ku ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou iteganya gusubira gusuzuma ko ibijyanye n'agateka kazina muntu vyubahirijwe, bagasaba ko iryo suzumwa riba hisunzwe ibyo bashikirije bateye amakenga bagarutse ko muri urwo rwandiko imbere y'uko umuryango w'umwe bwa Burayi usubira kuganira na leta y'u Burundi. Kuri wa kabiri, ambasaderi Albert Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yari yabonanye na Claude Boshi aserukira umuryango w'umwe bwa Burayi mu Burundi, yamenyesheje ko yifuza ko ibiganiro batanguye vyonyaruka ku neza y'abanyagihugu b'ibyo bihugu vyompi. Nayo Claude Boshi akaba wewe yamenyesheje ko igihambaye atari ukwihuta ahubwo ari intumbero vyofata. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, turacyari ku Burundi. Urubyiruko ruturuka mu mitwe ya politiki itandukanye bari mu nama y'iminsi itatu i Bujumbura bararebera hamwe uburyo bwo kurwanya ukutihanganirana mu bya politiki. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Ugwaruka ruturuka mu migambi itandukanye mu Burundi ruremeza ko hageze ko ruca ubwenge kugira ngo ntirusubire gukoreshwa n'abanyepolitike ku nyungu zabo. Aho niho ishami mpuzamakungu rikorera muri Canada, Zoom Dynamique pour la Paix, la Sécurité et le Développement, ryafatiye mu gutunganya ibiganiro by'iminsi itatu kuva ku wa kane bihuza urwo gwaruka. Omar Juma atwara iryo shirame gishinze gushyira imbere ibiganiro mu gukemura amatati kuri mikro y'Ijwi rya Amerika i Bujumbura.
Iyo rero bize kuyaga no kubana mu mahoro bakira ba jeune ejo quand ils seront aux affaires, umuntu azuba yamaze kubatera mu ijya mbuto yo kuyaga ibintu byose bakabiheza batarinze kwirukana ko canke abandi kuja hanze canke abandi guhunga. Iyo umuntu adafise icyo akora abayoroshe guhenda kuri ba politisiye bamwe bamwe kugira ngo bashike ku butegetsi. Hari igihe usanga ibyo uyu bamubwira kugira aje kwiruka kuri uyu n'ibyo uyu bamubwira kugira mutinyu uyu ugasanga barahenda.
Ugwaruka ruturuka mu migambi itandukanye bwabwiye Ijwi rya Amerika ko rushima iyo ngendo y'iryo shyirahamwe rikurikirana hagufi cyane ibibera mu karere k'ibiyaga binini. Gabriel Banza Witonde atwara umugambi w'ugwaruka APDR.
Murazi yuko abanyepolitiki bose usanga bakenera ugwaruka, karakaje keza rero yuko ugwaruka ruvugana ibibahanze bituma kumure bashobora gukoreshwa n'abanyepolitike mu nzira z'ibi zo gusubiza igihugu mu ntambara mu migumuko n'ibindi. bachabara ya mati noni jitu kwa kura kugirango dukore politike yokuwa katayo gusambu
n'ugwaruka rwahunze rubona ko inyigisho nk'izo zari zarateje inarukundo Karen Kelly aserukira umuhari mpuzamakungu MIJEB Mouvement International de la Jeunesse Burundaise uhuza ugwaruka rwahungiye mu bihugu bitandukanye nk'u Rwanda Tanzania Uganda Congo n'ahandi twaganiriye ari mu Buganda
nta murundi no munsi atabona ko mu Burundi tolerance politique itaharangwa na gato buravyo ko abadahuje ibyumviro n'umugambwe uri ku butegetsi bafata bagatotezwa ukamengo ni icaha kudasangira ibyumviro kuko bose hamwe ni bo Burundi bwejo ejo ni bo bazovanwa abategetsi
mu minsi za zoom dynamique pour la paix la sécurité et le développement rimenyesha ko rizotunganya ibiganiro nk'ivyo mu bihugu birimwo impunzi z'abarundi no mu makambi gucyo impunzi zihura nabo zahunze
dukeneye ko daboro abo ngabumvikana ama abonyene bavuga ko bahunze imbonera kure turabingene bahura nizo mbonera kure nyene tuzorungika ugwaruka go ngaha rugende ruhure n'ugwaruka ruzoba gwatowe ruserukira abandi bari hanze hama barabe nimba byarabaye koko bavugane nimba bitabaye abandi babwira ati muko muratubeshera muri ico gihe bazoba bari kumwe hama bace bavugana ingene bazosubira kubana batarinze kwirukana ko batarinze kuryana batarinze kujya mu bintu byo kwicana
umuhari mijebe w'ugwaruka gwahunze kumenyesha ko biteguriye kwitaba ubwo butumire yamara bagasaba iryo shirahamwe kutinyegeza mu kwaha kwa leta mu gushaka gutahukana impunzi
niyo twatumirwa tuzemera twicare tuganire twumve iryo bagona bakaba batagomba guherekeza leta y'u Burundi mu mugambi wayo uno munsi gomba gutahukana impunzi haba kuwo neza canke kuwo nabi ndanibaza n'ukuntu iryo shirahamwe rigiye gutunganya ibyo biganiro mu makambi y'impunzi za Tanzania ningene izo mpunzi ziriko ziraturatuzwa biteye isoni ku byerekeye naho ibi byo guhariranira nibaza ko habaho kwanza kwemera icaha nimba carakozwe kuwa gikoze ubwa kabiri akagisabira imbabazi hama uwakorewe icaha nawe akamubabarira muri mijebe ntituri mu by'ikigongo c'ikivunga
no gwaruka ruserukiye imigambwe ruriteguriye kuja guhura na bagenzi babo banza witonde abona ko byo ba ari byiza cyane kuko bavukana biganye canke bavukiye ku mutumbo umwe naho bahunze igihugu
twe turashimariye kaze barakaje keza ko gwaruka ruzohura nabandi kugira ngo rwabwi ire ukuri ko mu Burundi n'intambwe rumaze gutera mu bya politique kubavanira cyane cyane n'abanye politique bahenda barabe kazi zakabo gucyo bitume bifasha rero ko n'abari hanze baca batabuka bose bakaza
ivyo biganiro by'iminsi 3 byaritabwe kandi n'abatwara imigambwe abaserukira amashengero n'amashyamba yigenga akorera mu gihugu abo bavunira kagohe ugwaruka ko kuva muri kahise ari gugwamye rukoreshwa mu gusambura igihugu barukeburanya bunakutama bakoreshwa mu bibi gusa ahubwo bagaharanira kwiteza imbere Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku byijwi rya Amerika
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho turebere hamwe icyo twiteze muri sport n'imikino mu Rwanda muri weekend nibyo tubaza umunyamakuru wacu wa sport mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda
Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda irimo kwitegura guhura na Club Sportif Sfaxien muri Tunisia mu mukino w'intera ya gatatu y'iri rushanwa mu ntangiriro y'icyumweru gitaha iyi kipe y'umujyi wa Kigali izerekeza muri Tunisia inyuze muri Turkiya muri iki gihe abakinnyi barimo kwitoreza kuri Stade National Amahoro I Remera ikipe izashobora gusezerera indi hagati ya AS Kigali na Club Sportif Sfaxien izahita yinjira mu cyiciro cy'amatsinda mbere yo kugera kuri iyi ntera AS Kigali yabanje gukuramo ikipe ya Orapa Tidiyo muri Botswana na KCCA yo muri Uganda indi kipe yitegura guserukira u Rwanda ni kipe y'igihugu y'abagabo mu mukino w'intoki cya basketball abasore b'umutoza Henry Mwinuka bakomeje imyiteguro yo kwitabira icyiciro gisoza mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda imyitozo irimo gukorwa kabiri ku munsi ikabera muri Kigali Arena I Remera muri aya majonjora ya nyuma u Rwanda ruzakinira mu mujyi wa Monastir muri Tunisia rukaba ruri mu itsinda rya kane rusanzwemo hamwe na Mali Nigeria na Sudan y'Epfo itsinda rya mbere n'irya gatanu nayo azakinira mu mujyi wa Monastir. Amakipe agize itsinda rya mbere ni Tunisia, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Repubulika ya Centrafrika na Madagascar. Itsinda rya gatanu ririmo Misiri, Uganda, Cape Verde na Maroc. Amatsinda abiri asigaye ni ukuvuga itsinda rya kabiri n'irya gatatu azakinira mu mujyi wa Yaounde muri Cameroon. Itsinda rya kabiri rigizwe na Senegal, Angola, Kenya na Mozambique, naho mu itsinda rya gatatu dusangamo Cote d'Ivoire, Cameroon, Guinea Equatorial na Guinea Conakry. Yari Kaze Munyandinda, Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Juti banywanye mbashimiye cyane ko mwakurikiye amakuru na harero kuri sport ahumurije. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.